Hii ni Radio Hijwi ya Amerika. Ijwi ry'Amerikari igiye kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu Kirundi mu Kinyarwanda muri iyo neza nshuti mwese namwe bakunze biradio Ijwi ry'Amerika muri kumwe na Frederic Nkundikije ikaze mwese mu kiganiro muri sanga.
Muri sanga. Muri sanga ni ikiganiro cy'Ijwi ry'Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi ry'Amerika.
Cyo ndi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ikaze mu kiganiro muri sanga. Ejo ku munsi wa mbere ubundi bwari gutse imyaka 58 irangiye incungu igihugu Ludovico Rwagasore agandaguwe. Hari kwigenekezo rya 13 ry'ukwezi kw'icumi mwaka w'igihumbi 1961. Ibirori byo kwibuka uyu munsi byabereye mu ntara zitandatu za leta y'Ububiligi icyo gihe kwifise uruhara mu igandagurwa ry'iyo ntwari y'Uburundi, bakaba bavuga ko bagiye kuyitwarira. Bagiriza kandi leta y'Ububiligi icyo gihe kwa liyo yatumye mjane za moko wa mngi na yandi machaku ilijia zuka Murundi. Ichivugo chungu Yurundi Ludovico Rwagasore chari uumge ikorugwa majambere. Mbega ito chivugo chakulikiruwe gute Murundi na mga mge ipona ilarongo ye. Mkigane mwuri sanga uumusi tuatumye umoshi ya nae ya bera gashatzi ilarongo ye mga mge ipona. Tura chamura ndira mukanya. Eko ni wazako tuza kumuona mukanya karimbere. Mu kubandanya rero twabibusa kwejo ariho habaye ivyo birori vyabereye mu ntara zi hakaba haravuga ibintu amajambo y'abategetsi bakomeye bose bakomeye mu Burundi eka bari bitavye ivyo birori bari barashikije amajambo hambaye cyane rwose muri iyo tukaba twovuga icifuzo canke eka ingingo yafashwe yo kwitwarira leta y'Ububiligi icyo gihe kubera leta Burundi yagiriza igihugu cy'Ububiligi ko ari cyo cagandaguye intwari igihugu eka umuganwa atari umugani yagiye imbere yafashe ya mbere mu kugwanira intahe yo kwikukira ari naco gituma yaciye gandagurwa kwigenekerezo rya 13 ukwezi kw'icumi mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 9 ni mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 9 na 61 no kuvuga rero ko haheze imyaka 58 iryo bara riguye mu Burundi nkuko twabivuze rero twatumiye mushya ntaye Abel Gashatsi ariko ndabona telefone yiwe itariko iragenda neza abanywanyi ba eka abategetsi bo mu bwambwe ipona batari bake barashaka kuba bari muri iki kiganiro turabona mushya ntahe Gamaliel ndaruzaniye yashitse ngaha akaba rero nawe nyine ari mugambwe ipona akaba yarabaye umutegetsi akomeye cyane rwose mu Burundi yarabaye umushikiranganji yajejwe indero n'inyigisho akaba kandi yaraserukiye Burundi mu ishyirahamwe mpuzamakungu ONU muri neza ambasaderi Gamaliel ndaruzaniye
muri neza Frederic na gira nibutse gusa yuko Jesse ni umutegetsi wa ipona
narigeze kuba muri abategetsi muri iprona
narigeze gukora muri iprona n'ugutegeka muri iprona kera cyane ariko aho ngiye gukora muri ONU sinasubiye gukora ibikorwa by'imigambwe
ariko uba ukiri muri iyo mudasigana
mugabo nagira abategere ko ntari mu mategetsi y'umugambo w'iprona.
Oya narigeze kuba muri umutegetsi kera muri uyu mugambwe ariko sinzi ko mukiri umudasigana
ugiye gukora muri ONU ibyiyumviro byawe ntibihinde kurumva mugabo ntizugira activite politike ndereke mugabo nico gituma nubu ata mugambwe ku bwanjye nibaza ko ndimwo muganda si zimbiro za jao shikiza wose
igihamba yenuko yu mugambwe muzi chane gose kandi ni nchungu i Burundi Burundi wose baraivuga baravuga cyane cyane icivugo yashira imbere icivugo gihambaye cyane gose c'ubumwe ubumwe n'ikintu gihambaye cyane gose mu Burundi kana handi hose mu bihugu byose yaravuga ibikorwa navyo murazi ko ari byo bishikana igihumwikira mbere
ego icivugo c'ubumwe bagasore yavuze nta ntwaro nimwe yamukurikiye itavuze iminsi yose icivugo c'ubumwe ariko kigoye haba iki ngo bugume butose kara kandi twamatubwibutse muri tatatu nari mwe rero ubumwe yagize muri twagwanya independence nta byamwa komenshi yariho mugabo harabatora kuronka ukwikukira uno nyene bakurikira kwa gasore nabipfuza yuko botenyenya fikukira bateze nico kibazo cariho hanyuma rero mugabo ubumwe bufatiye kumana umwami n'u Burundi wa gasore wa Burundi bamukurikiye bose batora kwikukira buno nyene ubwo umwe rero nibwo yasavye ko bwo bandanya mu ijambo yavuze mu ntwaro zakurikiye naho nyene umwe bwa gwatosekaye mu 35 cyane ariko inama zakurikiye no kuri Repubulika ya mbere bashize basaba ubumwe ibikorwa n'amajambere intwaro zakuye zose kuri bagaze zakuye kuri buyoya twavuga ubumwe ibikorwa n'amajambere n'inyuma yaho gushika vuba n'ubu tacavuga ubumwe ibikorwa n'amajambere ikigoye rero ni ukubera ko turirimba ubumwe hanyuma bugatose kari iminsi yose nico kibazo twokwibaza ubu
icyo kibazo gihambaye cyane rwose
mu Burundi kubwira ubwo bumwe turirimba iminsi yose kandi dushaka twese kandi abarundi bashaka bose ngo tsimbatara kaza mu nzira y'amajambere itumbereye tugasubira inyuma nico kibazo dufite no munsi abategetsi bo kwiyumvira kino basaba inyishu bonyene hamwe n'abanyagihugu kugira ngo iryo jambo tuvuze turishire mu ngira iminsi yose kugira abana bacu badukurikire bisunze ubumwe bisunze Burundi bisunze guteza imbere Burundi
arahize imyaka rero 58 ubwo bumwe buvugwa ariko nkuko mubivuze butaboneka cyane gose butibonekeza mbega icatumye abarundi cyane cyane abari barongoye umugambi w'ipona ikana bari ku butegetsi badashira imbere ico cyimviro ngo wakigendere n'ikihe ikintu cagenze nabi n'iki
cagenze nabi kigenda nabi no kubindi iyo wihaye imigambi hanyuma gutunganya ingene uzoyiringaniza neza ngo uyisangire na bose iyo migambi ntishika umwe rero twaraburirimbye mugabo ntitwicaye hamwe ngo tuvuge icabuze je ndibuka nari muri komision yari ishinzwe kwiga ikibazo cy'ubumwe 88 n'icyenda 95 na rimwe twarakwiye mu gihugu mbere y'umwe yari twagiriza ngo twagiye gushika amakomine ego cyane twagiye kwa makomine yose kugira ngo mbere mu masekitori y'amakomine twa n'abanyagihugu icavuye mu mara kibonye n'iryasezerano ry'ubumwe ibyo rero biranditse neza icy'abarundi bari kubaripfuza mugabo ikimbabaza nuko kumbure twarire ku isezerano ryanditse ingene turishira mu ngiro rero kumbure ntitwakoze ibikwiye
abarundi
aho rero nibaza yuko abarongoye igihugu ntibashoboye gushira mu ngiro ibyo turiko turiyemeza ubu rero twokwikebuka abanyagihugu hamwe n'abarongoye yihuse none twogira ikubu kugira ibi turiko turavuga bitsimbatare ntibisubire gutoseka ni kibazo rero ntashobora kuronkera inyishu inyishu iriho niyo karundi bicara hamwe bakaganira iminsi yose ibiganiro by'ubumwe ntibihera arabagize ntimusubire mwarabivuze umwe ntushobora kubuhora nico bituma bwa mabugaruka nko mabugaruka rero twicare hamwe abarundi bicare hamwe ku mitumba muri leta n'ahandi bame baraba ikoso sikaza ubumwe hanyuma bagitorera inyishu uko munsi yose uje bizokwama biza gutyo
niko
kwagiza bakera rero na bubu turimo twese tugira iki ngo bwumwe twipfuza ntaba basigara cyicaro ntikabe ka karimbi gusa
ego me ndabona na telefone y'umushana he Abel Gashatsi ya hevye iraboneka muri neza umushana he Abel Gashatsi
muri we Frederic
muri neza turi kumwe na ambassadeur Gemariel Ndaruzaniye shoboye kuza mu kiganiro turamushimiye cyane gose hanyuma icyo kiganiro rero nashaka tugisangire mwese uko muri babiri hanyuma nkaba nashaka namwe mushaka nta yabere gashatsinda babaze ku kibazo twari ko turavuga ku cibwo ca Rwagasore ubumwe bikorwa amajambere twatanguriye ku bumwe ubwo bumwe ntibwigeze buboneka mu Barundi mbega habuze abategetsi batanga karoriro abarundi bose ubwo bumwe barabwemera ariko ubwo ntibabuze abategetsi bo hejuru babereka karoriro
murakoze nagira ngo bwa mbere ndamutse ambassadeur
hama murakoze maramutse neza
amahoro neza ambassadeur
amahoro
kubijanye n'ikibazo mumbajije Frederic kijanye n'ikivugo cy'umuganwa Rodovero wa Gasore cyane cyane mugacamushigira ku kibazo kijanye n'umwe bw'abarundi nibyo none twagiye turabona ko ubumwe mu Burundi cyane cyane indane hagati y'abavuka igihugu zagiye ziboneka rero twovuga tuti mbega icyatuma ubwo bumwe butosekara ni ikihe ibyo rero novuga ko biri mu migwi myinshi kuko ubwa mbere nuko abarundi bose baba bari mu gihugu mu moko yose ubwa mbere bose bumva ko ari abarundi nyagire umuce w'abarundi wumva ko ukumiriwe uko igituma umwe butosekara ni kumirwa ryoyo cyankuriye rero twaragiye tubibona muri kahise cyane cyane aho wasanga hariho umuce w'abarundi haba mu moko haba mu kuntara ugasanga hari habumva kumengo barakomirwe kandi koko warabona ko iryo komira ryari rihari muri cyo gihe rero iyo maze gukomirwa uca urondera inyene nawe gukwitwa umurundi kaza ku rugezo rw'ubundi icyo rero cyaratumye ubumwe mu Burundi butosekara
icyo kibazo
turemeza ko habaye inyigisho z'amacakubiri abo bakoloni bari baje kudutwara gukoloniza igihugu cy'u Burundi kugira ngo bashobore gushaka ico bifuza barazanye injyane za moko barita abarundi bari bibaniye mu mahoro n'umutekano bahagarariwe n'umwami se barundi bose kandi bose bari bafise ibyo bagejwe ibwami ni ukuvuga ko nta muhutu nta mututsi yumva ageze ibwami bose bumva ko bafise ibikorwa bijyanye naho n'imiryango bavamo kandi bakumva ko
boseumwami ari se barundi icyo kibazo mushikirije mushika ntahe abere gashatsi n'ikibazo gikomeye cyo gukumirana icyo kibazo cyifashe gute muri iki gihe
gifata cyo gukumirana icyo gihe murumva uno munsi ntaho ko cyaheze kuko ikumira ifatira kuri byinshi ubu uno munsi novuga ko ikibazo cyo gukumirana haho usanga nk'ubunya mu kibazo mugabo ntimuvuga ko ikibazo twovuga ko kizana uno munsi turabona ko hariho abantu benshi bashomereye mu gihugu cy'u Burundi abantu bo bashomereye kenshi ugasanga barabuze ubuzi ugasanga umuntu mwiganye umwana wa nkakazi ubundi akakabura kubera afise umuvugira cyangwa afise umugambwe umufasha ubundi ugasanga ntawagira muri icyo gihe akumva ko akumiriwe hama mugabo kandi ubu no munsi twagiye mu ntwaro za demokarasi aho umugambwe utsinze ari ucuraba ibijyanye no kugera igihugu aho rero muri icyo gihe rero ikibazo cyo gukumirana twarakibona muri kahise aho twabibona usanga hari habarundi mu nzego zimwe nk'iza gisirikare za gipolisi umuco w'abarundi ukumiriwe ibyo rero byaratumye hari ibibazo mu Burundi bantu haramwe abonye ko hari bafashe ibigwanisho injyane zirasekera hano ibintu birayangara nicyo gituma rero twavuga ko ubumwe murumva ko kugira butosekare n'akantu kababaza umugumwe w'abarundi maze abantu bagatangura kurabana nabi agahamba haduka injyane
ambasaderi ndaruzaniye muribaza ko iyo mu gihumbi kimwe n'amajana icyenda na mirongo itandatu na rimwe haboneka umutegetsi eka yari afise ubutwari nka Rwagasore muribaza ko abarundi baba baraciye mu ndyane zose n'amakuba baciyemo
reka barabonetse iyo bataboneka nshwari kwikukira kuko bari bishe Rwagasore kugira intare kwikukira hagarara abariho barahagaze amahoro arada cyangwa independence kandi Rwagasore bamaze kumwiza abatetsi barabonetse rero barabayeho nuko kumbura abarundi tudashima ibyabaye neza igihe bagiye gufura Rwagasore igitega hari umugambi w'umukuru yararongoye icyo gihugu uwo mwaka yari mu Bubiligi yitwa Harwa yarara mujani joro kugira mufuri gitega inoda magu muvye nyene byagenze n'igituma yagiye mugabo inama nshinga mateka irongo we nasade z'uyu munsi yarahagaze ibujumuritsi iyo ni imfura y'umwami wacu wasumunyimushikandi wa mbere wacu ahambwa ibujumbura kuvwa mukuru wacu mugabo abantu ntibibuka iyo ngingo nshinga mateka yabaye bakiri ku gikoloni bakemeza yuko umugano wa gasara ahambye ibujumbura n'ubu tukaba tukiri ibujumbura ahangamye aba bantu barakoze neza mu nyuma byarabandanije kumbura ingorane zaraje ko haba ugomba kureka ubutegetsi 55 ni Kongo byariho n'ahandi byariho ninge nizo bibazo tuvyiga bibaye tukabitorera umuti ntidutsimba atari kuri ivyo gusa ntawabonetse barabonetse
yego meye
barabonetse rero gushikaho mubuze programme turabe haciye sasenge haraheze hanyuma haza intwaro ya Repubulika ishingiye ku bumwe ibikorwa n'amajambere hakurikiye intwaro y'abagaza muhora muri aba programme zakozwe barakoze ibintu byinshi mu gihugu mugabo abantu rero bibageze kugabura ibintu hamahaza kandi kinyane si Burundi gusa nukwamizako ubumwe nukwamizako inama n'abandi iyo nama niyibura
egome hashobora kuba
sinasubira kubona abandi agira ngo ndategeka mukurikire kugisha inama abanyagihugu nibyo biteza kwa mahinisi yose no mu muryango niko bigenda iyo umubyeyi afise abana benshi iyo batagiye inama bararyana inama rero niya minsi yose bizohera n'umubakurikira ntimurore ngo hazoze umuntu aduha amahoro gusa ndishobore kuvuga ibyo hazo kwama ingene dutunganya ibibazo byinshi wacu
umuntu yihweje ibyabaye
kandi abantu barakoze benshi cyane kandi barakoze birashimwa
abantu barakoze kana nyigisho zaratanzwe n'impanuro zaratanzwe ariko ibikorwa gushira mu ngiro niho bishobora kuba batabikoze ijana ku ijana nkuko barikora byigisha kuko umuntu aravye ukuntu indyane z'amoko indyane z'imitumba ziraye mu Burundi urabona ko hariho abarundi bari bakwiye kuba bafise umuntu ika yagendera ivyavuga kujya kwa Rwagasore reka tubibutse inshuti mwese kamwe kamwe nabandanya kumviriza radio hijwi ya Amerika ya Sami Yanyira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turi kumwe na Domitien muri weneza muri hehe Domitien muri hehe akandi kazina ninde
akandi kazina banyita
yego
banyita warushe
Duga ku jambo kibazo cy'imvuro turi kumwe n'abatetsi babiri Abel Gashatsi arongoye umugabo w'iprona turi kumwe kandi n'ambassadeur Gamaliel Daruzani bakaba ari kuvuga cyane cyane ku myaka 58 irangiye intwari y'u Burundi Rudoviko Rwagasore yagandaguwe tukaba tugaruka kandi cyane cyane ku kivugo cyiwe umwe ikorwa amajambere duga ku jambo ikibazo cy'imvuro
ikibazo nagira ndakerekeze kuri abo batumi b'ababiri nemerewe
yego
nagira ndababaze bagerageje kuraba uko ibintu byaba bihagaze mu Burundi hoba hariho ubumwe nimba nta buhari ubona ko ku buki kizokorwa ryaje mbega amajyambere mu Burundi yo azakiraboneka ryaje
murakoze murakoze Domitien reka dutangure ko mushana ya Bere Gashatsi ibibazo ikibazo cy'umwe n'ikibazo mwamaze kwishura aho ko wiki n'ico mwagice ku mayange ka majambere yoyo yifasha gute mu Burundi ivyo byose bizoshika ryari duga ku ijambo mu kanya gato cyane gose
murakoze ikibazo cy'umwe mu Burundi nkuko nabivuze ubumwe burahari kanatsinda no munsi abarundi bose mu moko yose turasangira turabana turasabiranira igikomere no kububungabunga kugira ngo ntagire icoza gituma dusubira gucanamwo nkuko twagiye tubibonaho hahera imyaka 10-15 abarundi bagasubiranamo ubu rero novuga ko ubwo bumwe buhari no kubutsimbataza uti mbega amajambere n'amajambere turavye ariko igihugu kigeze turavuga ko iterambere ririho uno munsi nibyo hari ubukene mu gihugu mugabo turaje aho bako igihugu uko cari kiri muri iri ya myaka ya 61 ariko kimeze abajije kibazo n'umunyacankuzo uno munsi uvuye ibujumbura ugashika mu cankuzo n'urugendo rw'amasaha 3 mugabo ndazi ko mu minsi yahera uvuye ibujumbura kushika mu cankuzo wahagenda amasaha 6 isigura yuko hari ibyakozwe mugabo kandi no kubandanya no gukomeza cyane cyane byose bizashoboka igihugu gitekanye byose bizashoboka abarundi babanye mu mahoro uno munsi wo gucaka kuri no saha abarundi barasabiranira barasangira baragenderanira turemeza neza ko ubu hari intambwe iboneka ku kijanye ku kimibereho n'imibano mu moko
Marundi. Ambassador Gabriel Ndaruza ni ikibazo cha ibibazo vya Domitien mbega mu Burundi hari umwe muri iki gihe huko rwiki mu gihe ubwo umwe udatsimbataye ka majambo yoyo azoshikajyana.
Nagira nsaba yuko icyo kibazo nico umuntu ubu mu ubu yaruse vuba. Iyo umwe butabaguriho, iyo umwe butabaho, gituba tukwitwa Barundi. Gituba tukwitwa Burundi. Garakiye mu nzira zigoye mu maho menshi ariko ni bwa niwo mugozi wagumije Burundi hamwe n'ubu rero ubumwe buriho n'icyo gituma Burundi bukiri Burundi sinovuga ngo uratsimbataye hose hazoba amahoro asasagaye hose no bandi ko ndabesha uko ngibizoshika kuko hama ingorane mu buzima bw'abantu ubumwe rero nibwo butuma bahamagara ko ti abashinga naye korana hari ikintu kigoye tujina ama tubandanye twubaka bwa bumwe ibyo rero nibaza yuko umwe yego tugenda ku nta gusesa kure umunsi bwo sambuka nico cyo kugira cyo Burundi n'ukuvuga rero yuko igihe turi mu ngorane cyo kwihebura ngo byose byaraheze nico duteza kuraba aho duca kugira ngo tugarure bwa bumwe mu nzira itumbereye ubwa Burundi yatanganyijwe bose umwe rero buri ngo tutunze iterambere yabantu babiri bafite amatongo angana umwe akavyuka mu gitondo aja kurikorera undi akavyuka mu gitondo aja gutembera ku isoko wakoreye itongo niwe yimbura utari cyore ntiyimbura twebwe rero ubu yamagume tubamwe umwe ibigorane biri muri twebwe bituma tudakoresha bwa bumwe kugira ngo turi mitongo ryacu rusange ry'u Burundi ritere imbere tutabuteje imbere rero tebera ntibizoza abanyagihugu batagiye gukora baguma bahunga baguma batwara intekera ku mutwe ntituzotera imbere na gatoyi si ukuvuga yuko atabutunzi buriho tuzoba twabukoresheje nabi buriho nitwe tubukoresha nabi none rero ni bande bari imbere n'abategetsi babaza abanyagihugu baje hamwe barondere ubutunzi dufite tubuteze imbere ibyo rero nibyo nibaza yuko kugira ngo abutunzi buriho n'abandi bose batabwo nkayi bwa bihugu iruhande yacu ingene bigenda hari bamwe bateye imbere n'abandi bateye imbere nuko babikoresha gusumba
byose biva ku bikorwa
ibikorwa naho ntibikomera bitari mu mahoro nico gituma rero ubumwe ibikorwa nihamya ukurikirwa agase yabo yati imana umwami Burundi Barundi muri bene umwami mwambutse umwe mutore independence mu ngurike baramukurikira mu bumwe ibyo rero nibyo yibaza yuko twabuze ibikorwa navyo rero bitunganywa n'abarongozi tuba dufise bamwe baraturongoye barabikora birashobora biraboneka abandi byaboneka ubu rero turiho twokora iki kwese turiho kize tubaze abantu ejo kubega mwakoze ikera ibikorwa rero bikenewe ubu uko mwumva
ibikorwa birakenewe kugira ngo hashobore kuboneka iterambere tubibutse inshuti mwese comme comme la bandanya kumviza radio ijwi ry'America turi kumwe na Jean-Luc muri Veneza muri hega Jean-Luc kandi kazina
ndabagiye
yego tuka kwijambo ikibazo cimvu yo
ndafiko umwe busaka gaho se nagira wazi uko demire kenze ijya byabaye muri proga ujya ka ubumwe ubuse gurene drumwe kuko ndabona bazi ko yatanye araba uzayitona nyakuri yaja kuja mu mizo y'abarundi bagiye nabo bazi bujya ko ari ubumwe bw'abasore yabasigiye murakoze
murakoze Jean-Luc ati ubumwe budusigurire mu mugambi w'ipolona turazi ko harimo mu shyaka nta ya belgashatsi
nagira mbwire jari keko umugambwe adasigana ipona ubwa mbere n'umugambwe urimo abantu benshi n'umugambwe ukomeye ndetse n'umugambwe ukuriri hindi migambwe ngaha mu gihugu cyacu cyo Burundi rero avuze ati kuva mu 2015 ahubwo si kuva mu 2015 kuko no kuri gwa gasore inyuma gwa gasore hejeje kutronsa independence arata kumfasha ambassadeur turazi neza ko habaye ibibazo mu mugambwe iyo umugambwe ukomeye rero ntushaka kubura ibibazo ni nk'umuryango urimo abantu haraba utu naturiye igikomeye rero nuko abantu bicara bagaheza bene ibyo bibazo bakabitorera umuti twebwe rero mu mugambwe adasigana itona kuko turazi ko Paul Mirerekano ba Mina ba Dani Zane 65 harabaye imbere yaho bagasaje kumugandagura harabonekanye uturyane mu mugambwe ariko abantu baricaye maze umugambwe urabandanye uno musere mu mugambwe badasigana icona nibyo hariho abarongwe mugambwe kumbure kumvo izina ziriya bahitamwo iyo baranga banga yabarangiye guca bigira mu bindi aho rero navyo twebye kubitwerekeye uno munsi twaragerageje kwegera abanywanyi bacu b'umugambwe iyo bari hose dusaba yuko boza tukaja hamwe maze tugasubira ku umugambwe wacu ubu rero twebye mu gihugu mu mugambwe adasigana ipfana hagati mu gihugu abari bagiye muri ayo mizero ariko aravuga baragarutse turi kumwe ku kivi ndetse bane no mu ndongozi z'umugambwe ko rero uyu nuriya akaraza suko umugambwe itona uca wita kuri mwimice kuko umuntu araza mu mugambwe ama yumvise kumbe bitamunyuze akaja mu wundi ivyo rero turiko turabibona mugambwe kandi aragenda abandi bakaza kugira umugambwe adasigana itona ntiwatatanye n'umugambwe uhari n'umugambwe uboneka ku rubuga hama abo banzi nabo bamwe bagiye muri 2002 hari abagenda bajyanywe kumbure n'amaronko kwiyumvira ati ni naja hariya nzoje imbere bashyira imbere nibyo twagiye tubona muri 2015 aho twabonye abagenda mu mizero bagatogwa bamwe bakajamo n'amashinga amateka abandi ntibajeye ariko abadasigana turi hamwe turi ku kivi kandi bene wacu tuguma tubarondera kandi ahanini benshi baraje turi kumwe
ambasaderi ndabizani mwarageze kuba mukomeye muri ipona nk'uko mwabivuze mushaka kuba mutari muri ipona muri iki gihe ariko nashaka mukanya gatoya namwe mubwire icyo muvuze ku bumwe cyanke kutaba muri uyu mugambwe hariho ubumwe cyanke hariho ubumwe nashaka mubwire icyo muvuze ko
najya tuvanga ubumwe bw'abarundi n'ubumwe mu migambi ibumwe ubumwe bw'abarundi no kupfundika ingene abarundi tutere imbere twese turi kumwe ku kibiri cyo guteza imbere igihugu abarundi bose imigambwe nayo iza guhiganirwa kwigisha abarundi ukora ngo bagumize ubwo bumwe hamwe batere imbere igihe umugambwe umwe udashoboye gushikiza programu itunganye uwo mugambwe urazimira ugahera hakazi yindi uwo mugambwe ipona rero nibaza ko wakomeye kuko nubu uracyari hafi imyaka 5 8 9 batuzanye kwikukira uracyariho amacakubiri aciye mu ngene babana mu mugambwe ntiyotuma kubwanje baca basambura umwe bw'abarundi abanamba uwo mugambwe urashobora gusaza cyangwa ukiyubura igihe abarundi bawiyumvamo bazowugumamo n'imigambwe mishasha rero ubumwe si ubwo mu mugambwe umwe n'ubw'igihugu nayo imigambwe ihiganirwa kuba ku Burundi bwose mu bumwe iyo migambwe rero yoza yigisha amacakubiri niyisambura igihugu umugambwe ukijewe nzobafasha gukora iki abarimyi muzokora ibi abanyeshuri bazogira batya kujya ngo gasore yavuze muri discours ibibazo bihanze abarundi n'ibihe umugambwe wose uje uteza kuwonka programme yo kwishura ibibazo bihanze abarundi igihe ibuze programme rero ikizana amacakubiri ivyo rero nzo bigoye ubumwe bw'abarundi si ubw'imigambwe ubumwe bw'abarundi ni bw'imigambwe ihiganwa kugira isimbataze abarundi bayikurikire muri porogaramu y'iterambere none ubu biriho imigambwe yose ni kwigira ubu mu gihugu kandi ni na myinshi cyane twikebuke rero turabe hari imigambwe itagira idashobora kugira porogaramu na gatoyi guteza imbere igihugu ikwiye kwegera iyindi bakaja hamwe kugira bateze imbere igihugu batanze iyo porogaramu iyo migambwe yose isambuka cyangwa ijyana
Tuwibute nchuti mwese komu likumu la bandanya kumviliza iladio hii shkuja Amerika tulikumu na Joseph. Mwiliwe neza?
Mwiliwe Frederike Mwondikize.
Mwiliwe neza. Mwiliwe Joseph tuwibute?
Mwiliwe na muna la majepo.
Yego mei duga kujambo iki wazo iti mviru?
Tuwazo tuviri tuku waza watumire aliku muanze muanda mchirizo.
Yabala kumwa duga kujambo?
Burya baracumugane ngo umuco turutse bukuru ucya wakwiriye hose
yego
none ko mbona abanyepolitike abo baserukira abanyagihugu bagenda baca bavugana amagambo adanezereye neza yo kugenda bacana canamo umwe avuga uwundi ibitari byiza ese ntabwo babona ko ubwo bumwe butari mu banyepolitiki bo hejuru bushobora kugera mu banyagihugu nabo bagenda babakurikira bivananye nuko buri umwe umwe ari mu mugambwe uyu n'uyu undi ari mu wundi noneho kuba badafite ubumwe ababakuriye bikazatuma nabo bene igihugu nabo ubumwe bwabo butosekara. Akabazo ka kabiri ese iyo bitegereje ko hashize iyo myaka 58 havugwa ubumwe bw'abanyagihugu b'Abarundi ese babona kugeza ubu ngubu bwifashe gute?
Murakoze Joseph reka tubanze duhe ijambo kandi Cedric muri Veneza.
Reka mbwire wese neza
muri Veneza muri hega Cedric ego muri hehe
ego aje ni kampara
Uganda ego akani kazira ninde
abareho mu ndamukirize abaje kiri ni nyinshi bayiro ndavuga mushinga naye abenda shiki
ego
no mushinga naye
barakumva
ego yego cyo tubaza ngo cyo shikanka tune cyane bitana
uwihute cyane rwose akanya ni gato
ndambo umushinga naye abenda shiki yashiri byo yego tatu tribuka imyaka 58 yangiye sibuka icyo kwifukira kandi bagiye ijambo yashyize ijambo ryiza tamuro mino nka tarika kuri shima yerekana bwa bucuti ikorona yamye ko ari umugambi watanguye mu gihugu Burundi n'indongo zizabo bamye ari abantu bashikiriza amajambo atanga ihumure ku Barundi reka no kumanyamahanga bamugushashe Burundi aho rero nagomba kumushimira cyane nkawongera nkamukengukira kuko iporona uri mu migambwe yifatikanije ndavuga n'umuganga uri ku butegetsi mu kubaka igihugu ko iri mu migambwe itigeze ishyigikira intwaro z'agahotoro cyangwa intwaro zimeze ukundi ariko ziciye mu matora kugira ngo abene igihugu cyangwa abanyagihugu babeho neza hama igira kabiri nagomba kumubaza ni baravuga
duga ku ijambo unyarutse akajya karihuta
ariko ambasaderi ariko nanshyiramo eka navuga ni kigira kabiri iporona yiteguye gute kujya mu matora tugiye kujyamwo kubera ko iporona irimo mashami baravuga ngo ngabo kwa nditige ngabo kwa metere ngabo kwa kosiriya ngabo kwa gashati yiteguye gute izo mpande zose kujya hamwe aho ndabaza nti boba bariko barategura ibiganiro kuko iyo umuganga hari ziba ari mpaga bari abantu benshi bahurira ikiye mu kintu haragera igihe batumvikanije badahuriza ku kintu kimwe ugasanga abaye amasati
akandi kabazo kamwe
nshinga nawe gashati niteguye gute gutunganya ibiganiro kugira ngo bashobore gutsinda amatora ya 2020.
Murakoze Cedric leka ibibazo
tu ariko rero mu nyakuba mu nyamakuru sindi ku murongo ariko nashaka bakibanyishura
ego
b'igihumba hama nago mase
leka dusabe
ego gakagira gakatsina ngo mabate ambasaderi nawo ngamana ikikeko
nyabutso
n'ubize ko afite mu mugambo badasigana kandi n'uburenganzira bw'ibiwe ariko ko yari yarabubaje kandi ashobora kuba ari inararibonye nawe yiteguye uko kifatikanya na bagashati cyane n'izindi ndongozi zo muri iporona kugira ngo basubire kugira urunani kuko ubugirigiri ubugira babiri murakoze cyane
murakoze Cedric reka dutangure ku mushe nta igashati atangure yishure ibibazo bya Joseph acaje no kuri ibyo bibazo mumubajije
murakoze
ikibazo cha Joseph ni kibazo mwamaze kwishura kimwe avuga ko haize myaka 58 ubumwe bwifashe gute ico kibazo ntimo ukigaruke ko mwacishuye uduga kuja mu kibazo cyo cha mbere muce muja ku nishuza Cedric
ego murakoze ico nsinda kigaruka ko ama Joseph yavuze ati amajambo yo gucanamwo yugucozanya umugambwe badasigana iprona nkuko mubizi numugambwe ambwe wundi ducanamwo twebwe duturaba ibitwega tukaraba cyane cyane ivyega abanyagihugu tugarashira imbere ubumwe bw'abarundi umubano mwiza rero twebwe tubanye neza n'indi migambwe tanyeneza n'indi migambwe ndetse n'abadasigana mu byo tubahanura baba bakuze ndetse n'ugwaruka bajerere tubebabwira tuti ni mubane neza nabo mudasangira imigambwe kuko kudasangira umugambwe ntibisigura ko muca murabana yingwe kuko imbere y'uko imigambwe ibaho igihugu cyacu cyari kihari ndetse n'abarundi bari bahari rero turabigisha ku mubano mwiza kandi turabona ko bitugirira akamaro mu kibano ndetse no mu gihugu cyose ikintu cyo nova kujanye nta majambo rero yo gucoza abandi dushikiriza kuko nta mudasigana ashira isoni nkuko kwa gasore yabidusaba
hanyuma Cedric nawe arashima cyane negose ijambo mwashikirije hakaba yabaje ikibazo cy'ukuntu umugambi w'iprona witeguye kujya mu matora niba nzoteba mukaja hamwe munduye kwija mu nyarutse cyane gose kuri ico kibazo ijambo mwavuze ejo mwashikirije abarundi arashima
Fora natwe turamushimiye ko yashimye ni bimwe navuga ko twebwe amajambo dushikiriza n'amajambo yubaka n'amajambo twiyumvira ko abayumviriza atabakomeretsa atabatsikaza hama ku kijyanye n'iki n'ingene twebwe tuzaja mu matora amatora twaramaze kuyitegurira kuko nomenyesha abanyumva ko amatora yageze tumaze rero imyaka ine twitegurira amatora tugendera abanywanyi dutunganya umugambwe kuva hasi gushika hejuru hama rero abo bene wacu twaravuganye twaraganiriye kandi benshi muri bo baraje uno munsi turi kumwe ivyo vy'amashami yavuze ngo vyaba konsiliya ngo vyabandikije nta mashami ahari mu mugambwe umugambwe cyane no mugambwe urongowe na Jewe Abergashati hama abo bandi nabo ni abadasigana kumpure bajisemwo kubangira abandi baja mu bindi konsiliya rero nagira menyeshe ko konsiliya turi kumwe mu mese hakaciyemo mugabo kubera byariganiro ambasaderi yavuga twaraganiriye ndetse n'abandi turaganira ubu no musi turi kumwe ku kivi ndetse n'ibikorwa byose byo mugambwe na programme politique tuzoshikiriza abadasigano n'abarundi twayiteguriye hamwe aho twari kumwe ibanga no kuvuga ko rero abantu nibareme abo mugambwe badasigana ipfundana amashami arimo awo umwe umuindividi iyo nkoye ku mugambwe kaja mu wundi ni nkuko hariho n'abandi bo mu yindi migambwe bava mu mugambwe bakaza mu bisanzwe kuko abarundi bose barari kure kuja mu mugambwe bifuza
egome ambassadeur Gamaliel Ndabuzani amushye ntahe Cedric yabaje ikibazo ariko murashaka no kugira ico muvuze ku byashikijwe na Joseph mukanye gato cyane gose ndabona kanyakihuta
ikibazo yanjikirije ni ikibazo gitumbereye neza jewe ndi murundi ubuta mugambwe ndimo ariko ndashobora gutora no kuyengera yendekishije mu gutora rero abarundi bazogira gute bazokumviriza bagomba kwitoza sindabamenya ingene bavuga uko bazoshikiriza inyishu ku bibazo bihanze abarundi nabyo ni byinshi sindabizondora uno munsi uzo bashikirije neza ingene nazo teze imbere abarundi abarundi bazotora bati urya kumbure ntibazodufasha sinibaza rero yuko ubumwe turondera gukurikiza sungo bw'imigambwe umugambwe utagira ubumwe uzozambuka ariko iyindi migambwe izogumaho ikihambaye ni uko umugambwe uzogumaho ugira imigambi irashe abarundi bakurikira kugira batere imbere uwo mugambwe rero uzokwibonekeza kuri porogaramu we yatumye azoshikiriza n'ingene azokwishura ibibazo by'abarundi hama abarundi batore ati urya niwe tubona zizokurikira umugambwe uzorongwa umuntu rero niwe uzotegeka sinibaza yuko boba ngaho byawuje ntatsinze muri porona ziba bigoye udatsinze muri porona ujya tukurikira umugambwe watsinze porogaramu yiwe ubandanye ukora umugambwe mu nyuma ututsinde amatora azokurikira
yego
me ngo ingwanire nk'iyo
icyo no saba bagomba kwitoza jewe sindimwo nuko bosigura neza igihe umugambo wabo bazo baserukira ufise inyishu z'ibazo bihanze abarundi cyane cyane baronka amahoro baronka imigambi y'iterambere baje kukiviboy kwame bangara uwo muntu bazomukurikira kandi naje nzomukurikira
yego me
rero nanje nihagera uwo nibaza kuyavuze ibitumbereye
tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe n'abandanya kumviriza radio ijwi ry'Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi mu Kinyarwanda. Imbere y'uko duha ijambo David na Okero, ndafise akabazo nashaka kubabaza mushire ntahe abere gashatsi. Leta y'u Burundi yatangaje ko izo kwitwarira igihugu cy'Ububirigi kubera indyane kukwira icyo gihugu cyagirizwa indyane zose z'ubwoko butandukanye zihanze Burundi muri iki gihe. Ibyo bintu mwebwe murashaka kubidusigurira mwebwe mwotubwira kuri iyo ngingo yafashwe na Leta y'u Burundi?
Ego icyo namenyesha nuko jewe umukuru w'umuganga sindi muri Leta. Ariko icyo navuga nuko turazi neza ko ibyabaye mu gihugu cyane cyane duhereye ku muganwa atari umuganwa duvuga kwa Gasore igandagurwa agiwe icyo gihe igihugu cy'u Burundi cyatwarwa n'Ababiligi. Turazi ko Ububiligi bubifisemo uruhara mu igandagurwa ry'uwo muhisi iyo ncungu yacu. Twebwe twavuga rero tuti Leta y'u Burundi kuba ifashe ingingo yo kwitwara igihugu cy'u Bubiligi ahubwo jyewe navuga nti bari baratebye kuko urabye nk'uko ambasaderi yabivuze wa Gasore iya atagandagurwa uno munsi igihugu cyacu ntawuzi aho kiba kigeze mu by'iterambere. Urabye imigambi yari afite u Burundi, urabye urukundo yakunda Abarundi, urabye ingene iz'amakoperative yavuga, urabye n'ijambo ryiwe ivyo yashikiriza kumiga amafite Burundi. Bumva igihugu cy'u Burundi cyaracitse umutwe, cyaragize ingorane kubera iryo gandagurwa ry'iyo mfura y'u Burundi ruduvaho kwa Gasore. Rebwe Leta y'u Burundi ko ifata ingingo yo kwitwara igihugu cy'u Bubiligi, natwe mu ijambo twashikirije ejo twarabisabye, twaranavuze ko dutegereza kubandanya dukora kugira ngo abashoboye gutunganya igandagurwa rya kwa Gasore bashya habona maze bamenyekane abarundi babamenye bishobotse ubutungane bakubita intare y'umuganga. Twavuga tuti turabishigikiye ahubwo twumva tuti baratebye hama Ububiligi nabwo nabo bagira icyo bashikirije icyo bemanga n'icyo batemanga maze ukuri kujya habona.
Ambasaderi Gemaniel ndabizaniye iyo ngingo mwaya kirego ute mwebwe
sinategereye neza iyo ngingo
yo kwitwarira Leta y'u Bubiligi y'icyo gihe ko ariyo nkwezi ibara mu ingorane zose Burundi bwagiyemwo ari indyane z'amoko eka n'igandagurwa ryabo bategetsi bandi barimwo incungu y'u Burundi wa Gasore.
Iyo ngingo sinzi neza ingene yafashwe kandi sindayumva neza nuko ari kivyo nuko ari ingingo yafashwe, ariko nibaza yuko aho tugeze muri ino minsi hari ibibazo bigoye byihuta tukwitaho gusumba. Kubwanje icyo kibazo bo gishinga abantu banonoseye ibya kera n'abashingwa manza bandi bakabategurira dosiye ikava mu nzira bakayibaha ikaba ni dosiye yo gukorwa si yo gusamaza abanyagihugu bose. Iyo dosiye bayiteguye bagasanga birashoboka kinyobuza Leta kubikora jewe usanga babishobora. Mugabo ikibazo turi mu munsi ariko turavuga ni ingene twova mu nzira ituma dusubira inyuma tukarondera abarundi bose baja hamwe ntibagume bahunga n'intekera ku mutwe baze baronde niruteze imbere igihugu nitwe tubishinzwe. Ubu nitutabigira rero abari ubu tutabikoze mu myaka 20 bazoducira imanza ngo niko kiba takoze nk'ubu dushira imanza ba kera. Nibaza yuko ikihambaye cyane ubu ni gusubiza abarundi hamwe, kubasubiza ku ngubu umwe, kurondera iterambere rije imbere. Ariko ibya kera ntibuze utabirondera sivyo gusa kosha nibyo kubadagi hajya ivyerekeye pori Dar es Salaam n'ibindi. Ivyo bikeneye intwari ikomeye mu gihugu ifite abashingwa manza bakomeye, ni dosiye no kwita mu gifaransa muri tekniki. Icyo rero basanze kitunganye bazogikora kiburane
matematikali
ariko nibyo samaza abarundi bose.
Yego me tubibutse
nje cyabaroja kubwanje no gusubira ugarukana amahoro agasimbatara abarundi bose bagashira ibyiyumviro hamwe batumbere iterambere rya bose mu gihugu. Ivyo rero ni vyinshi cyo gusubira utahukana impunzi utahukana abanyagihugu bose mu gihugu kugira ngo bose ubake hamwe abanyabwenge ziri buraya z'abarundi twagize imana tukagira bazibaze zibunganire duteze imbere igihugu icyo cyo gihambaye ubwa mbere na mbere ku bwanje nayo bya kera byo biragoye nayo imanza zo murabona n'izuba umuntu arapfa bakabura inyabi kandi yakuye ku murango
yarabaye
naho twari ngaho kuri 1994 abantu barapfuye ntubaracaroye icabije ntitwagitoye
rero
nticobuza mugabo kurondera ubutungane ko tubandanya ariko nticobuza ko ubu dutuma abarundi batera imbere
baka ijebaza bakazobironderira inyishu bye batuje ego me reka iradio ijwi ya America turi kumwe na David amwiriwe neza
za murango rakande
muri hega David
senda ndi muri bis ndanobita anze kigare mu gihugu
gato ego me reka unyarutse rero akabazo kagufi duga ku ijambo cyane cyumvira
muri filosofi ari ibintu bita esprit d'ebook emissaire mu kinyarwanda tuzi ko nabyita cyangwa mu kiruhu ni nk'urwitwazo ibintu nk'ibyo byose urumva ibihugu byacu byo muri afurika yo hagati bisa nk'aho bifite politike yo gushaka inzitwazo ku bihugu by'ibihangange kugira ngo abaturage bari babyo babashe kumva ko ubwo butegetsi bukaze cyane kuba uburundi bwahangana n'ububirigi bwahangana n'ikintu iki byose mu rwego rwo kugira ngo bwigarurire imitima y'abaturage atari impuhwe zo kugira ngo kuko hamenyekane icyo kintu cy'u Rwanda sosi ibyo bintu rero bigomba guhagarara kimwe abarundi ariko se cyakemura ikibazo cy'abarundi ahubwo nibajye hamwe bashyireho ingamba zo kubaka igihugu amapolitiki ahamye umuturage yihitiremo nk'uko abandi babivuze rega n'ibyande yaje n'ibyamenyekana umwe warasuye Kigali izo manza zizageza aho icyo abarundi ibyo gitekerezo nari mfite inama nahaga abarundi
murakoze David reka duhere ijambo kandi Okero Okero mwiriwe neza Okero muratwumva
ndagumva Fredrick muri kiye
muri hehe
turi majyaruguru ya Uganda ku boda na Sudani yetu
yego me murafite ikibazo murafite icyumviro turi ko tuvuga ku myaka 58 irangiye inshungu y'u Burundi kwa gasore Ludovico kwa gasore yagandaguwe kandi inkurikizi duha ku jambo
murakoze ni icyumviro by'ukuri iyo ngenda ntangazwa na politike yo muri ako karere biratsa cyane iyo bavuga ngo bagiye kwitwarira ububiri mu koti u Burundi ndibaza igihugu bagiye kwitwariramo bagiye kurega ni igihugu kiri cy'abakoronije n'ibihugu byakoronije bino bihugu byaho mu Rwanda kandi baracyari no mu bukoroni bwabo baracyari anda ya koroniyo y'ababiri kuvuga ngo bagiye kwitwarira u Burundi bagiye u Burundi bagiye kwitwarira ububiligi ntabwo bizashoboka kubera ko ntabwo bishoboka ko ako karere gashobora kwitwarira ibyo bihugu byabakoronije ngo bagire icyo bavanamo ni ukugira ngo babeshye abaturage bakomeze babashuke babizeza ibintu bitazashoboka by'ukuri ntabwo bishoboka ahubwo bamenye ngo baracyari munsi y'abo bakoroni babo ibyo kuvuga ngo bagiye kwitwarira ububiligi ntibishoboka ikindi kuvuga ngo amatora asigaje igihe gito ya ngabe ya perezida biragoye nta bwisanzure burimo kandi kubera harimo ibintu byinshi bitari kugaragara uko bikwiriye kubera ko ikiriho biragaragara abaturage b'u Burundi n'abatuye ako karere bari mu bibazo batewe n'ubutegetsi bwabo bitoreye nyuma yaho bakabakorera ibyo bo batabatumye nyamara abo bategetsi bivuge ko igihe kimwe kizagera abaturage bababaze ubutumwa babatumye ko ari bwo bakoze bamenye abaturage nibo bikoreye umuzigo kuruta nk'aribo ahubwo abo bategetsi bagakwiriye kwikorera imizigo y'ababatumye ariko abaturage rubanda rugufi nibo bari kubabara ndibaza bahindure politike bumva icyo umuturage akeneye ibyo kuvuga ngo bagiye kwitwarira ububiligi ntabwo bizashoboka baracyari mu maboko y'abazungu
urakoze Okero reka duhe ibyiyumviro byanyu reka n'ibibazo byanyu abashinganari turi kumwe reka dutangure kuri Abel Gashati David na Okero basa n'abavuga rumwe ko kwitwarira igihugu reka ca gukoronije atari ikintu cyoroshye tuga ku ijambo
ego nabyumvise ivyabo bashinganari babiri bavuze kwitwarira igihugu cy'ububirigi kongore ku mabi cyane cyane ku ncungu yacu ya independence rudakagwa gasore yagandaguwe tubona ko babifisemo uruhara jewe numva ko ni ibintu bisanzwe numva gusa no ko twebwe abanyafrika umengo turafise umwiheburo ko igihugu kitwarira ikindi kuri ibi nabiriya muri sanze mu mategeko mpuzamafunga agenga ibihugu dubaye international public ni ibihugu byose birangana so ko igihugu ari gihangange imbere y'amategeko mpuzamakungu ibihugu byose birangana ko rero ubundi bwitwarira ubiri kubijyanye n'igandagurwa ry'umuhisi rudane kwa gasore si uko baba bagombye kwagiriza ububirigi ni uko tuba dukeneye cyane cyane umuco cyane cyane agwaruka no munsi abarundi buno munsi bamenye ibyabaye muri kahise hamakumbure iyo witwaye rero uwo witwaye naragira icashikirije mbega niko kibatemera ko leta y'urubyugo birige yuno munsi itari muri itari yo yari koronije Burundi cyo gihe itari yo yatumye gwa gasora gandagurwa idashobora kwemera ati twebwe turavye ivyo natwe abakurambere bacu bakoze turatanze indishi y'akababaro ku Burundi ndetse ku muryango wa Gwagasore no ku mugambwa w'adasigana iprona yari yatanguje ivyo numva ari ibintu bisanzwe kandi ivyo nibituma iyindi migambi y'iterambere mu Burundi nibituma ibindi bikorwa vya politike n'ibindi bihagarara twe twumva yo kwari ingingo isanzwe ahubwo niyo bagwagasore gusa hariho n'abandi nkuko ambasadere yabivuze hariho mu nyuma n'izindi ncungu yari ncungu ya demokrasi abantu ajyamira agwe kugataka ku Rwanda abo bose leta y'Uburundi yategeza gukora ibishoboka byose kuko mu ndwiza tuzatwibuka ndadaye aho bose bategeza gukora ibishoboka byose kugira ngo umuco uje ahabona kubaganda kuri izo kujyanye n'impfu zizo ncungu zizo ndangavye zazi atacho zazi atari ugukorera igihugu
bigome ambassadeur Gabriel Nzabuzani ivyumvire vya David na Okero avuga ko bitoroshe kwitwarira igihugu gikomeye cyanke igihugu cha Chronicle Kid
ikibazo nibaza gihambaye ko tuvuga ukwikukira ku Burundi ikizi imbere y'ibindi mu Burundi ubu cyo bikihe kugira abarundi bahurumbire umutegetsi agomba kugikora ikizi imbere y'ibindi kubwanje mu gihugu no munsi na mahoro na kazi kabanyagihugu n'amashuri y'abana n'imigambi y'iterambere amazi meza korera yashoboye gutera mu gisagara ibujumbura ne programme y'amazi meza programme muyekankuba mu gihugu y'abantu bakoreye ibintu biteye imbere amabarabara urudandazwa ibyo bintu byose bigiye ku murongo abanyagihugu bakaja kubikora kakurikira uzo barongoye igihugu azoba akomeye cyane kugira ngo twikwitwarire wese yibaza ko yarenganije igihugu ariko ibi bintu bitaje imbere ubu simbona iyo tuja simbona uzo singurubanza nagira nsabe kubwanje aho ngeza yuko twokwitaho ikintu kigoye abarundi no munsi kinini n'ikihe uzo ugomba kwitoza zo kwemera gutorera umuti kugira bamukurikire nicyo kintu mbona gihambaye abarundi baza ko bakeneye vyinshi cyane mu gihugu uno munsi twabishobora rero twaje ko turabwo kwikukira ukwikukira kwacu rero n'izo programme z'iterambere umugambo uzobishobora ukavuga ite ize barundi bemera ni uzotorwa niyo tuzokurikira atora mu mwigaragambyo murambabarira mu mwidegemvyo atawo bize gute bazotora uwashikirije imigambi tumbereye nagira nsaba bagomba kwitoza bose rero bategura iyo migambi nihagira bayishikirize abarundi batore wabonazo bafasha gutera imbere
tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza radio ijwi rya Amerika turi kumwe na Desire mwiriwe neza
mwiriwe neza
muri hega Desire
I Bujumbura
akandi kazi na ninde
uwayo Desire
duga ku ijambo ikibazo cy'imvuye turi kumwe n'abashinzwe ntayo babiri ambasaderi wa Gamaliel Ndaruzaniye na Abel Gashatsi arongoye umugambwe iprona
murakoze je naguma mbabaze utuntu dutonya ko ntonya ndabona uragiye
yego
nabambaze nti bose baravye umwe bw'abarundi bwari mu 2005 bagaca baraba umwe bw'abarundi uriho mu mwaka wa 2019 n'uwe mwaka umwe bw'abarundi bukomeye cyane ikindi abaza abaza nti harabwe ku bijyanye n'urupfu Rwanda daye inyuma haci baje kuruburana rugarukanye inyuma y'imyaka 18 umugambwe wari sanze uri ku butegetsi kuva mu 2005 icyo kandi hakaba hagirizwa bamwe mu bantu bavuga ko ngo n'abatutsi n'abandi ni by'ukuri birababaza ko incungu abantu bicwa abatowe birababaje ariko ndagomba mbaze nti icyo ni kimenyetso cy'ubumwe cyangwa ni kimenyetso cy'ukubangura abarundi kandi kinabaza ko hariho abantu bagenda bafatwa ku ngufu kubera imiti barimwo ibyo byo ari kimenyetso cy'iki murakoze
murakoze Desire mushena ya beregashati inyishu ngufi ngufi murabe ku isaha ndabona kanya kariko karagenda ubumwe bwifashe gute mugereranije mu 2005 ne 2019 Rwanda dairuje eka riko bariko bashaka gukubita intahe mu gahanga abagirizwa urupfu uye muri iki gihe kandi kuva mu 2005 ivyo bitigeze biba ikagufata abantu ivyo nubwo mwiduga ku ijambo mu kanya gatoye cyane
murakoze kujanye no mumwe bw'abarundi 2005 giranije none munsi niraza ko nk'umuntu aba mu Burundi nk'umuntu akurikira iby'igihugu wagendera cyane cyane igihugu cyose iyo tuva kikagera ntawo bidaha urabona ko hari intambwe iboneka uno munsi ugeranije no mu 2005 mu 2005 aba bari ku butegetsi murazi ko ariho nta myaka yari iheze bavuye mu ishyamba hama kandi abarundi bari bafite mu ntambara ubwo uno munsi rero twavuga ko uburagendera mu makarate yose amakarate yose abarundi abatutsi n'abatutsi barabanamwo kamenge aho hose abarundi bose barabana iyo ni ikintu cyerekana ko ubumwe buhari umutekano uhari uburava ruguru saa yine y'ijoro ukamanuka ibujumbura atangorane icyo navuga ko
ya gahengwe kaboneka mukanya gatoye cyane ku byerekeye itozwa rya urupfu rwa iganda rwa Rwanda dai mukanya gatoye cyane bose amasegonda
33 twebwe mu mugambo w'adasigana itona uko twanabishikirije nuko bwa mbere tuvuga tuti ndeka ubutungane bukore ariko bukore butajaniranije akanuwo buhohoteye ngo nuko ava muri uyu mugambwe cyangwa ava mu bwoko ubu na buriya ikindi twe tuvuga nuko iganda yagandagurwa hariho kandi abandi barundi b'inzira karengane benshi bagandaguwe kandi
n'umunsi iyo turiko tukabona kihuta reka
bagandaguye bidegenze
reka tumenye ijambo kandi
ntibarariza ndadaye gusa waheza bakaraba nabo bandi maze hakaba ubutungane bugakora
reka tumenye ijambo ambassadeur ndaruzaniye kuri ivyo bibazo byose Desire abajije duga ku ijambo ambassadeur mu kanya gato ndabona kanya kihuta
bimenyira birangora kwishaka ko simperutse hiyo murambabarira ariko mu 2005 habaye isabukuru yuko abarundi bagiye inama bakaja imyaka n'iyindi irahera abari barahunye afite ibigwanisho barataha mu mahoro bagaruka mu gihugu cy'u Burundi cyari gitangaza rero yuko hagaruka amahoro mbere n'uwatowe akaba ari waravuye mu ishyamba mu ntambara cyari gitangaza kubera amasezerano y'Arusha nubwo ngo yari isabukuru y'ukuvuga yuko abarundi bashize hamwe kandi
ndabona kanya
n'ubu rero
ibibazo byose tuzobigaruka ko ambasaderi ndaruzaniye murakoze cyane rwose ndabashimiye kuba mwashoboye kuboneka muri aka kanya ndashimiye kandi mushiganahe Abele Gashati turashimiye abanywanyi bose baduteye akamo tukadushimiye Engineer Maclean na Fatou Makalala yadufashije kwegeranya ikiganiro turashimiye abanywanyi bose yakurikiranye ikiganiro muri sanga cy'uyu munsi turabashimiye rero mwakoze mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese.